Imuviri zani radijishu ya Amerika bugiri Washington DC mkironde mikinyarguan mifide niongabo abaramus. Mugenzi wacu Aloisi Bigirimana dushikiriza makuru yo hirya no hino kwisi.
Mwaramutse Fideli, amakuru avugwa hirya no hino kwisi tiyahere miyavugwa kuri Guinea ku mugabane wa Afrika. Ishyirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika CEDEAO ryarahagaritse Guinea muri uwo muryango inyuma ya kudeta iherutse kuba muri icyo gihugu. Umushyiranganji wa Burkina Faso ajejwe imigenderanire n'amakungu Alpha Barry yabivuze ejo ku munsi wa gatatu mu nama kuri Guinea yabaye hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Umushyiranganji Barry yavuze ko ishyirahamwe CEDEAO birungika intumwa mu biganiro muri Guinea kuri uyu wa kane kuri icyo kibazo. Umushyiranganji Barry yavuze kandi ko CEDEAO igiye gusaba ubumwe bwa Afrika hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI gushyigikira iyo ngingo yo gukumira Guinea. Abarobeli bo mu ntara ya Tigre muri Ethiopia barahakana amakuru yasohotse ejo ku munsi wa gatatu abagiriza ko bishe abasivile barenga ijana mu minsi ibiri gusa mu ntara ya Amhara. Itorokanzo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ryatangaje ejo ku munsi wa gatatu ko abategetsi b'iyo ntara bavuze ko abasivile ijana mirongo ibiri bishwe hagati y'amatariki ya mbere n'iya kabiri ku kwezi kw'icyenda. Abategetsi bo muri ako karere babwiye Reuters ko batoye ibiziga bisa n'ivyo abarimyi mu mihana iri ku birometero cumi uva mu gisagara cha Dabat. Umuhari Tigray People's Liberation Front TPLF mufunyafunyo wasohoye itangazo ejo ku munsi wa gatatu rihakana icyo wise ireme ntanya. Umuvugizi wawo Getachew Reda yavuze ko asabye amatohoza yigenga kuri ubwo bwicanyi kandi yemeye ko abameshamakuru bishikira aho byabereye kugira habe amatohoza yigenga. Mu yavugwa hanze y'umugabane wa Afrika abanyororo bashika kuri mirongo ine n'umwe barishwe n'umuriro mu ibohero ry'Itangerange ni mu burengero bw'umurwa mukuru Jakarta muri Indonesia mu gaturuturu kejo ku munsi wa gatatu. Umushikiranganji ajejwe amategeko n'agateka ka muntu muri Indonesia Yasona Laoli yabwiye abamenyeshamakuru i Jakarta ko uwo muriro wadutse igihe cy'isaha indwi n'iminota mirongo ine n'itanu z'agatondo mu masaha ya Indonesia. Yongeye koko usa n'uwatewe n'insinga z'umuyagankuba ariko ko igipolisi kikiri mu matohoza. Iryo bohero ryarimwo abanyororo 272 barenze ibice amajana ane ku ijana kuba ryategekanirijwe.
Washington, ijwi rya Amerika.
Amakuru kuri Afghanistan. Umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken yasabye abatalibani ejo ku munsi wa gatatu kureka indege zitwara abantu zigahaguruka ziva muri Afghanistan. Ni mu gihe indege zitwara abanyamerika n'abanyafuganistani babangamiwe bivugwa ko zabujijwe kuva ku kibuga cy'indege mpuzamakungu Mazar al-Sharif. Abatalibani bavuga ko bamwe mu ngenzi batagira ibyangombwa by'impapuro bibemerera gusohoka igihugu. Umushikiranganji Blinken avuga ko Amerika iriko irakorana n'inshuti zayo mu makungu kugira baremere abatalibani bakurikize ibyo bemeye mu gutanga imyidegembyo kuri abo bose bahitamwo kuva muri Afghanistan. Tukivuga kuri Afghanistan, nyene ikigo cishyirahamwe mpuzamakungu ONI cita ku bakenyezi cavuze ko kibabajwe cyane no kubona leta nshyashya mfata kibanze y'abatalibani yashinzwe muri Afghanistan atanu umugore n'umwe arimwo. Icegera cy'intumwa y'ikigo cya ONI ku bakenyezi muri Afghanistan Alison Davidian yagize ati nakamaramaza kubona atanu umwe w'umuti yizewe muri iyo leta eka nta n'ubushikiranganji bw'abakenyezi bwashinzwe.
Bigirimana, urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi. makuru yo mu biyaga binini mu Rwanda bajejwe imibereho myiza mu masektor mu Rwanda basaba leta kubaha ibinyabiziga byinyorosha rugendo kugira ngo bashobore kurangura imirimo yabo irimo gukurikirana ibibazo by'abatishoboye
cyo cyifuzo twashyigize mu nama zitandukanye bakatubwira ko bazadusubiza ntacyo ntakintu baradusubiza
abo n'abayobozi bo mu karere ko mu ntara yo mu burengero ku Rwanda Inara y'Igitega mu Burundi yafashe iya mbere y'ukubuza abantu guhurira ahantu hamwe ari benshi mu kwirinda ubwandu bw'umugera wa COVID-19. Amakuru yo mu karere k'ibyaga binini tuyahere mu Burundi Igitega ku mugwa mukuru wa politike w'igihugu abajejwe intwaro bafashe ingingo y'ukuba barugara ibibanza byose abantu benshi bahuriramwo nk'ibibuga by'umupira w'amaguru ibikorane ububare n'ibindi mu ntumbero yo kwirindikiza cy'umugera wa corona inkuru y'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru
abajejwe intwaro ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi Igitega bemeje ko ikiza cy'umugera wa corona cabaye ndanse Mustaneri wa komine Gitega Jacques Nduwimana yasigurijwe ijya Amerika igituma sigaye haboneka ibitigiri by'abanduye ico kiza barenga 600 kundwi muri yo ntara
bihengeri bwo byabaye ugasanga abantu kumbure nk'abajya bapfa hanze ico kiza kigwiriranye cyari bavuye mu z'intara zimaze gufatwa cyane ugasanga nabo baraje aha ku mutima w'umugwa mukuru wa politiki Gitega mbona ko gisanzwe hasazwa n'igisagara kinini natwe nyine tuba turi mu bantu bagiramiwe turabona yuko abantu basa n'abadebukiwe mu minsi iheze no gukurikiza amategeko yo kwikingira kino kiza abazacisha mu baramukanya twa tudobo two gukaraba naho turi ugasanga ntari ko barakaraba bamwe batanguye n'ubusuzugura ikino kiza bona yuko menga singwari hambaye nkuko ahari abatongwa ko bagwaye bakabihisha bakabinyegeza mu kibano ugasanga bariko baratembera abo rero bashoboye gukumenyekana barahari nk'ebuzo
bamwe mu banyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika Igitega bamenyesha ko nabo nyene babona ko ingingo zo kwikingira zitagikurikizwa bavuga ko bagiye kwikubita agashi
kugira ngo uwuje ngaha muri magaze aje kudusorera ashobore kubanza gukaraba kugira ashobore kwinjira bakubahiriza ingingo zose zifatwa mu ntumbero yo kwikingira igikiza
impanuro yo gukaraba ni nziza ahubwo yarikwiye no kuguma aho kugira ngo bifashe isuku ibandanye ryiyongera urabona kare nta wushima gupfa
ayo mazi isabuni tubisanga ngaho muri make nta mpamvu numva yotuma umuntu adakaraba abenegihugu bo mu ntara ya Gitega twari dukwiye kwijukira gukurikiza amabwiriza y'isuku
kugira ngo ico kiza gituzwe Igitega Musitaneri ari kumwe na burumatare w'intare ya Gitega bafashe ingingo zo kugara ibibanza byose bihurirwamo n'abantu benshi muri iyo komine ku bwa Jacques Nduwimana asanzwe nawe nyene ari umuganga izo ngingo zizotuma haboneka agahengwe
twavuze yuko turi mu bihe bidasanzwe ugereranije nuko dufatiye uko ikiza kiriko kirongerekana aha mu karere kino komine yacu ya Gitega ibintu by'amakoraniro y'abantu benshi muri kino gihe nkuko twabisabwe na nyakubahwa Muratara rongoye intara byahagaze aha muri komine nta ntuzusubira kwemera yuko abantu bagira amahwangiro manini nkabijya by'ibikorane nkabijya byo kwinezereza ibiteramo muri kino gihe tubona ikiza kicasubiye kuba ndase aha muri no komine abagomba rero kugarariza izingingo cyatufafata nk'abasi bagomba kononera bene wabo bagomba kononera igihugu
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha ko habonetse abagwayi umugera barenga igihumbi n'ijana mu ntara ya Gitega mu ndwi zibiri ziheze mu gihugu cyose icyo kiza cya COVID-19 kimaze gufata abarenga ibihumbi 13 abagera ku 10 nabo baramaze kwitaba Imana nk'uko ubwo bushikiranganje bovyerekana na ivyo bitigira biteye amakenga abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika nta rucanco ruratangura gutangwa mu Burundi mu kwezi guheze ibanki y'isi yose yari yemeye gutanga ifashanyo y'ubwo rucanco yamara umugwi w'igihugu ujeje kugwanya ikiza cy'umugera wa corona watangaje ko leta itazo kwigera ikangurira abanyagihugu kwikingiza uko niko umushikiranganje w'intwara ya gati mu gihugu Gervais Ndirakobuca atwari umugwi yabivuze kuri mikoro y'ijwi rya Amerika
leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vaccine yo gukingira abantu abifuza bose ko badufasha vaccine nibatuzanira iyo vaccine tuyibike ngo leta ngo iremeye ko vaccine ngo abarundi bavaga ikintu ntaje twavuze umurundi azokumva abishaka ko akeneye vaccine azotageda yitura wikeneye wa mkeru rushini wa mkeri yobansi kubushake giyuni mugabe vizo umushikira nato wazirete
nao biruko umujangu wa Afrika jibu seruko EAC ugegushira humule karengane izo haabu wabamaze kuichanda gisha kugirango abaribo wajabuka imbibe zibi hugo bitanda tubigizi umujangu no Burundi bori mgo iyo murekarengane iriyamirizwa no Burundi umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu arengiyo mebunyoni yavuze ko izo bije guhonyanga agateka no bwigenge bw'abanyafrika y'ubuseruko gusa EAC isigura ko ari uburyo bwo gukingira abanyagihugu baturuka mu bihugu bitemere incanco za COVID-19 Pierre Clavier n'inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
urakoze Pierre Clavier
baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwe rya Amerika muntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yacu.
Kiri mu Burundi hamaze igihe hibonekeza ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence cyane cyane ku migwa mikuru ya politike Gitega n'ubutunzi Bujumbura. Eroje wiri kaneza ari Nairobi muri Kenya iyo nkuru adufiti.
Ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence umaze ndwi hafi zibiri bwibonekeza. Intara ya Rumonge mu manuko bwo burengero isanzwe ikorerwamo urucuruzwa cyane kubera iri kunkengera iki yagatanganyika n'imigwa mikuru ya politike Gitega n'ubutunzi Bujumbura niho hibonekeza kurusha ubukene. Ariko no mu zindi ntara haravugwa ubukene bwa essence nk'uko amaso ko y'u Amerika mu kirundo na ngozi mu buraruko bw'igihugu bivuga bamwe mu bagendesha amapikipiki imiduga na za tukutuku z'amapine atatu zunguruza abantu n'ibintu bicishwa amafaranga bavuganye n'u Amerika bamenyesha ko bashobora gutondera igitoro amasaha arenga atandatu bakemeza ko bigira ingaruka mbi ku buzima bwabo.
Umugore wanjye ntafungura nkubi nawe ko ndarondera dukaye twabana ndumva nk'ubunye bica bigora
na kamara maza kuko nkaje nahashitse kuva isaha zitanu ubu kabona amasaha tugeze usanga imoto niyo yaritunze umuryango mu gushyira ku izi santararo wica wibaza ingene umuntu aza gushobora gufungura umuryango aha turi mu kajembe gete ntawaraba ubwo nta n'ugira n'isapfu
kazi gasa n'agahagaze turaza tugatonda tukakibura tubibona uko
byafite ingaruka nyine ku buzima bwacu twese twebwe are n'abanyagihugu birabashikira twabice bibagora kuyungurutse
igitoro mumenga n'indase kuri uko umuntu arahagarara nk'amasaha nka 5 yose atararo umenga ni hata ku buzima bwa nyene banzana ingaruka none yashya ntonze inziko njye kurondera rasiyo nkirirwa nicaye muri stasiyo sindonke urumva ni hata ari nyene
irara mu Kamenge mugura abona nazanye mu kiriya gica kirankamana nje nazishitse ngaha saa moya n'inusu urabona rewe utugeze saa 6 nta gitoro kirabone bifite byinshi byica isaha zo gufungura za gize sindaronka n'igihumbi cyo kujya icyakabiri bene ibyuma baba badusaba amaveresema amaveresema tuza kuronka
ndabasi ndayigaya bugira ubushikiranganji bw'amasoko ntangangugu bunajejwe igitoro mu gihugu aremeza ko ari ubukene bw'igitoro akizeza ko ibikenewe byose biriko birakorwa kugira ngo iki kibazo gitore ku muti. Aha hari mu ganiro yamenyesha amakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa gatatu
naho bideha ikibazo cy'igitoro kiriho umugabo turiko turakora n'abijejwe bose kugira ngo umuti utogwe twaraganiriye n'abasanzwe bacinjiza mu gihugu ejo twari mu nama hamwe nabo kandi ejo nyene bwa buryo basanzwe babaha amadolari y'abanyamerika niyakoreshwa mu kurangura igitoro barayaronse baheruka no kuronka yandi tukibaza yuko vuba na bwango amakomande yandi yarasanzwe ahari mugabo bacaragira n'ayandi makomande kugira ngo akagoze kigacike sinovuga umunsi hava asanga asuhagarije mugabo vuba tuyize yuko ibijanye n'igitoro bizasubira kuba uko byahora mu minsi iheze
yibaza ko iruhande y'ubukene bw'igitoro haba no kwikinga mu kiza kuba kidandaza
iyo habaye nk'akantu novuga k'ubwoba kw'igitoro kigiye gukena haribamwe bashobye abatereka tukinyegeze kumbura ibiciro bigira biduge kakabiri nuwa horanywa iritiro 10 acagomba kuzuza bigaca bituma rero ibintu byo nari gusumba hakaba rero nibindi nkuboja mu buyenzi usanga igitoba ikiba kidandaza mu mabido muki
ndaiga bugira ubushanganje bw'amasoko ntanga nguvu yemeza kandi ko arabacuruza igitoro bagira amayeri kugishora mu bihugu bibanye kubera aho kiri ku giciro kiri hejuru cyane
hariho rero nibi yakunipaka ugasanga ikamyo kanaka muri abasanzwe binjiza igitoro araratwaye igitoro hiritiri 10 mu isaha imwe bakicava mu kiraheze igiye mucanguzo yukura haraba niho ntazwa karorero nta bintu byinshi byo mari igitoro mu mwanya muto nk'uyo isaha cy'amasaha 2 hiritiri 10 ngo ziraheze haraho rero usanga hari abaci bakivoma kigacu kica hakurya kubera igiciro gisumba icyo aho dusaba rero kandi ko inzego zikorana iyo forode ihagarare
ubukana bw'igitoro cya essence bwatumye ibiciro byo kwiyunguruza bizuzwa kugera ku mafaranga 2000 ku ngendo ndende hagati y'intara n'izindi mu gihe mu miji ya Bujumbura na Gitega no mu nkengero zaho ingenzi za bwije bya Amerika ku biciro ku mapikipiki tukutuku no mu matagisi byadogirwe hagati y'amajyana 5 n'igihumbi nubwo ubushikanganje bujya bw'igitoro butashinje kuvuga ingo zatumye gikena bamwe mu bagicuruza batashinje k'umwidondoro wabo bumenyekana bemeza ko ubukene bw'amafaranga y'agaciro cyangwa kutayahabwa ku gihe n'ibanki nkuru y'igihugu ariyo mpamvu nyamukuru ituma igitoro gikena kuva amaze kuvunja amafaranga y'ubugabo mu kwezi kwa kabiri 2020 no kuvuza ibikorwa byo kurungika no kwakira amafaranga ku bantu bari mu Burundi hakoreshejwe imihora ya telefone ku babikora badafite uruhushya rw'ibanki nkuru y'igihugu BRB abantu batari bake baridoga ko basabwa amananiza iyo bariko barondera amahera y'agaciro nko kubanza kwerekana impapuro zo kuja kwivuza amatike y'indege hamwe n'ibindi byinshi hari n'abitanga bakabwirwa ko bazotelefonwa bakarindira amasa agahera mu nzira ikitavuzwa n'abadandaza bakora ubucuruzwa ndengambibe mu bihugu by'aka rere batarinda gufata indege mu ngendo zabo abahinga mu z'ubutunzi basigura ko bigoye bikiriko kuko nk'uko amabanki y'ubudandaje bisigura acuruza amafaranga abantu babazanye kandi nabo bayayarondera ko eroje wika neza ijwi rya Amerika
turagushimiye eroje kuri iyo nkuru
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Mu Rwanda abajejwe imibereho myiza mu masecteur mu gihugu basaba leta kubaha ibinyabiziga by'inyorosha rugendo kugira ngo bashobore kurangura imirimo yabo irimo gukurikirana ibibazo by'abatishoboye inguru ya Jean-Baptiste Dabanani
Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu Minaloke basubiriza ko igihugu nta bushobozi gifite bwo kubibaka Joseph Kuryo havuga imana ufite mu nshingano itangazamakuru n'itumanaho muri Minaloke no kuvugira iyi ministeri yatubwiye kwitahita bakemurira iki kibazo nubwo yemera ko koko ikivuzo cyabo cyumvikana nyamara ariko abaganiye n'ijwi rya Amerika bavuga ko mu bihe byashize bagiye bayigeza iki cyifuzo kandi ko itigeze bahakanira ahubwo ko igisubizo yabahaga cyabizazaga ko iki kibazo kigomba gukemuka vuba uyu ni Charles Niyo Nizeye ukorera mu murenge wa Karama akarere ka Kamonyi mu majyepfo
tuvuge yenda ugiye kureba abana afite imirire mibi nk'umuntu ufite ubumuga ashobora gutabaza biba bisaba kugenda ukamugeraho ukareba usura amenya afite ikihe kibazo ku buryo yamukorera ubuvugizi
kandi cyane cyane dukorera umuturage kandi umuturage burya umukorera ari uko wamugeze ukanamenya ngo imibereho ye aho atuye imeze gute
yongeraho ko hari abakozi bagenzi babo bo boroherezwa batanabarusha inshingano kandi ko badahita bagera kubo bashinzwe nyamara ariko avuga ko ihame ari uko bakabaye bagera mu biro bavuye mu baturage bashinzwe kandi ko hari n'umuyobozi bigeze kugeza iki cyifuzo akabasubiza ko azakibavugira ariko kwa maso yaheze mu kirere
kweze kubaza honorable mukabaramba rizera yigeze kweze gukorana inama nka face sociale twese twahuye agira ijya twemerera turategereza none yaba mu senateri nyine twaraganiriye tuti niba veterinaire ashinzwe inka zonyine bakamuhereza moto yo kugera ku itungo gusa agronome nashinzwe ibishanga bakamuhereza moto yo kujya ariko sociale ntabe niga kiri umunyamabanga wa leta ati nzabavugira turebe turarangira
avuga ko bagende n'amaguru mu gihe cyaguma mu rugo yunga murya niyo nizeye ko akazi kabo arako mu baturage ho kuba mu biro Abdone Sinduhunga ukorera muri Rushashi mu karere ka Gakenya mu majyaruguru nawe avuga ko badahwema kugaragaza iki cyifuzo
twarashyigize mu nama zitandukanye bakatubwira ko bazadusubiza ntacyo nta kintu baradusubiza bo nkanje ubwanje ku giti cyanjye mu nama twakoreye Musanze twarabivuze mu nama twakoreye Shyorongi ku yindi shuro turabivuga ndetse no mu zindi ntarazindi zitari intara majyaruguru naho bagiye batanga icyo cyifuzo mu ntara majyaruguru twagitanze inshuro ebyiri mbere ya covid ngo cyari igihembwe cya kabiri cy'umwaka wa 2019-2020
Justin Tarihunga ashinzwe imibereho myiza y'abaturage mu murenge wa Musanze mu karere ka Musanze mu majyaruguru uyu mwanya umaze imyaka irenga 15 usibye iki kibazo cyo kutagira ibinyabiziga by'inyoroshya rugendo kuri aba bakozi b'imirenge hari ikindi kibazo bafite
hari n'abatana yabona no kuyabona nayo nayo ngayo make ayo kujya kuri tere ntayo
nikiba nayo
nayo nkano nkorera muri Musanze ayagenwa na janama nayo kuva mu murenge ukoreramo ujya ku karere naho ayo kujya kuri tere ntayo
abakozi b'imirenge bafite impungenge kubera kutagira inyoroshya rugendo kuko inshingano yo kwita ku batishoboye izamo gutanga amafaranga menshi ariko ntibabashe guhita bagera kuri buri umwe ariho haturuka impungenge nk'uko bisobanurwa na Grace Kamaliza Kayihura ukorera mu murenge wa Musenyi mu Bugesera mu Burasirazuba
nk'ubu example game ntanga agera kuri miliyoni 6 buri kwezi zirengaho tukagira system ya NSDS y'abagore batwite n'abonsa nagusanga ndi hejuru ya miliyoni 10 na ndetse n'utundi tuntu dutandukanye tugenda dufata amafaranga gufata amafaranga ukayohereza mu mudugudu mu kagari utazi ngo aragenda agere kuwo ashinzwe agomba guhabwa usanga ari ikintu gikomeye kinadutera ubwoba twese
ku byerekeye iki kibazo cya Misiyo Joseph Kurio avuga Imana avuga ko iki kibazo bagiye kugikurikirana
muri nyaruk harimo ishami rishinzwe imiyoborere n'imitegekere y'inzego zegerejwe abaturage iyo ikibazo icyo ari cyo cyose kitugezeho habaho kugikurikirana no kugishakira umuti byihuse
ku kijyanye n'inyoroshya rugendo avuga ko kitahita gikemuka aka kanya bitewe n'ikibazo cy'amikoro y'igihugu
gisa n'ibihenze haracyari byinshi dukeneye gukora kubanza gukora kugira ngo igihugu nacyo gikomeze gutera imbere murabizi ko dusabwa ibintu byinshi ntabwo ari ikibazo cy'uko wenda ari ukubima ibihari
gusa nubwo avugiye Imana avuga ko ikibazo ari amikoro hari abashinzwe imibereho myiza y'abaturage mu mirenge batubwiye ko ikigo gishinzwe guteza imbere ibikorwa by'iterambere mu nzego z'ibanze Loda cyashatse kubagurira ibinyabiziga ariko ikibazo kikaba ko bari kuzasaba amafaranga y'amavuta yabyo nyamara bo bavuga ko kubaha ibinyabiziga byaba bihagije ko bajya bishyiriramo amavuta
tugusimire Jean Baptiste
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
amahiganwa y'urukino rw'intoki rwa volleyball abuze ibihugu ku rwego rwa Afrika abari Kigali mu Rwanda ageze ku munsi wayo wa gatatu n'ubwa mbere amahiganwa yo muri urwo rwego abera mu Rwanda mugenzi wacu Timishimwe yaganiriye na Leandre Karekezi perezida w'urwego rukuru rwa Federation y'urukino rwa volleyball mu Rwanda amubwira uko bateguye izi nkino n'imigambi yafashwe ku byerekeye ikiza cya COVID-19
kuzaza abantu imikino iba angaruka mwaka ariko ikaba igahuza amakipe y'ibihugu ku rwego rwa Afurika iyo urebye rero mu myaka yatambutse kubera navuga ubushobozi bukeya mu bijyanye na infrastructure ibiki wasanga ikunze cyane kubera muri biriya bihugu byo muri Afurika y'Amajyaruguru cyane cyane za Egypte, za Maroc, za Tunisia. Ubu rero mu Rwanda twaje kugira amahirwe ubuyobozi bw'igihugu butwubakira inzu nziza y'imikino ishobora kwakira imikino y'amaboko itandukanye. Tubona rero bwabo uburyo bwiza natwe bwo kugira ngo twinjire mu bapiganwa dusaba kwakira iyo mikino. Tugira n'amahirwe rero dosiye yacu barayiga basanga twujuje ibisabwa batwemerera kwakira iyo mikino.
Urabona ko mwateguye ikipe yanyu bibaha icyizere cy'uko izagera kure?
Mu by'ukuri ikipe yacu twayiteguye, ntabwo navuga ngo twayiteguye igihe kinini kuko barabizi ko twari turi mu bihe bikomeye bya korona, habayeho gufunga ibikorwa bijyanye n'imikino, ntabwo habayeho shampiyona nk'uko bisanzwe, ndetse ntabwo bakinnye nk'uko bisanzwe, ariko twagize umwanya wo kwitegura kandi ntekereza ko icyo si ikibazo twari dufite nk'u Rwanda twihariye, gusa ni ikibazo kiri hirya no hino mu bihugu ari ibya Afurika ndetse no hirya no hino ku isi. Tugira n'amahirwe ubuyobozi bw'igihugu bugishakira umutoza ufite ubumenyi, umutoza w'umubereziye nubwo atamaranye igihe kinini n'ikipe, ariko ubona ko hari impinduka arimo azanamo. Navuga rero urebye uburyo twakinnye n'ikipe y'u Burundi, twakinnye imikino myiza. Ikipe y'u Burundi twari dushaka ko twayikinnye inshuro eshatu ku busa, muri rusange urabona ko twiteguye neza.
Wari ukomoje ku kintu cya virusi ya korona kandi ni nacyo nari ngiye guhita nkubazaho. Muri iyi mikino mwateguye imbere Kigali mu Rwanda, ingamba zo kugira ngo idakomeza gukwirakwira ni izihe, haba ubwo mu bakinnyi cyangwa se mu bantu baza kureba iyi mikino?
Hafashwe ingamba nyinshi kandi navuga nziza. Kimwe nuko abakinnyi n'abantu bose bashinzwe gutegura ibijyanye n'imikino bahura n'abakinnyi bari ahantu hamwe mu mahoteli babamo, bakava mu mahoteli baza ku bibuga, ntabwo bahura n'abantu baturutse hanze. Kandi abo bose mbere yuko binjira aho ngaho babanje barapimwa, bigaragara ko nta barwaye mu kibuga. Bagerageza kukigeza fekta bagatera imiti ari kuri shire ari hafi mu kibuga. Hafashwe rero ingamba navuga rwose isobanutse, ndetse noneho n'abandi bandi baza baturutse hanze ari abaza kureba umukino barinjira bakabanza bakipimisha, bamara kwipimisha bakabona kugira uburenganzira bwo kwinjira muri arena aho imikino ibera.
Diandre, ndakwibuka muri kaminuza y'u Rwanda ndetse no mu ikipe y'igihugu, aho nawe wabicaga bigacika, uracyabasha kugatera?
Maze gusaza ntabwo nshobora gukina umupira. Ubu nageze mu cyiciro cyo gufasha barumuna banjye kugira ngo bagere ku rwego rurenze urwo twagezeho.
Diandre Karekezi, perezida w'urwego rukuru rwa federasiyo y'umukino w'intoki wa volleyball mu Rwanda, ndagushimiye cyane ku mwanya wa Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, nawe bashimiye.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi, kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, na aya makuru y'aka kanya garukiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.
It's the MP Record. Dr. Mash Production.
Holy Seven, your smile.
Nasikiliza Sauti Amerika. Tusikilize Sauti Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza Sauti Amerika. Tusikilize Sauti Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe.
furaha manu moja na upendo. Vipindi vya furaha manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya hushe venshi.